Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese duteramanye kuri munsi wa gatatu itariki ndwi y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Twasabye ko umuntu wese yokwezwa umutekano aho ari hose icarimwo n'icakoresha ishoro.
Uyu ni umunyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura avuga ku kibazo c'umutekano. Iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Ikariko dutangura ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alphonse. Mwamutsereza Alphonse, umwanya ni wawe, udushikiriza amakuru waduteguriye.
Mwaramutse neza Frederic, mwaramutse mwese muri kumara kwerekirana ano makuru muri Burkina Faso. Ku munsi wa kabiri Sentare yaragije General Gilbert Diembere icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu. Uwundi yagirijwe ico caha ni wahoze ari ministre wa Burkina Faso ajejwe imigenderanire Djibril Bassolé. General Gilbert Diembere mu kwezi guheze yaragerageje gufata ubutegetsi ku nguvu, amakungu n'abanyaburkina Faso barahaguruka gushika hasubiza. Yahavuye ahungira mu buserukizi bwa Vatikano, munyuma ahava arashikana ku butegetsi. Ubutungane rero bwahisemwo kuba burabagumije mu munyororo iby'agateganyo mu kurinda ko intahe ibokera canke ikabambika izera. Kazoza k'imigenderanire hagati ya Turukiya n'Uburusiya kariko karabonekamwo amakenga mu gihe indege z'Abarusiya zimaze kuvogera ikirere ca Turukiya incuro zibiri zose ku rubibe Turukiya ihana na Siriya. Recep Tayyip Erdogan ni perezida wa Turukiya. Ku munsi wa kabiri yavugiye mu Burigi ko hariho ingingo ziriko zirafatwa kandi ko Turukiya itifuza kuzifata. Ambasaderi w'Uburusiya aramaze kurenguzwa kabiri mu biro by'umushikiranganji wa Turukiya ajejwe imigenderanire kugira ngo asigure ibyizo ndege. Jens Stoltenberg, umunyamabanga mukuru wa OTAN ryashyiramwe rya gisirikare ibihugu bya Buraya bigwaniriza umwansi hamwe, yavuze kw'iryo vogera risa n'irikozwe nkana. Ati byo rero byateriza guhagarara, ati kuko kuri ico kibazo twebwe dushigikiye Turukiya. Marcin Zaborowski ari mu bihweza ibintu n'ibindi, yavuze ati izo ndege z'Abarusiya zivogera ikirere ca Turukiya bisa no gutera ibuye mu gisaka kugira ngo bupime aho utani igeza. Turukiya iriko iregeza kutivanga mu bibazo by'ibihugu bya Buraya hamwe n'Uburusiya. President wa Palestine Mahmoud Abbas yasabye ko imishamirano hagati ya Israel n'abanyapalestina yohagarara. Ivyo yabivuze kugira ngo asukemwo mabisi mu mishanirano yibonekeje muri iyi minsi hagati y'iyo mirwi ibiri isa n'iriko irarenga urugero ishobora mbere no kwadukamwo imigumuko. Ku munsi wa kabiri inzego z'umutekano za Israel zaratanye mu mitwe n'urwaruka rw'abanyapalestina mu gihugu rwaruka rwariko ruragira imyiyerekano kw'ibariyeri iri hagati y'igisagara ca Yerusalemu na East Bank City. Ubwo rwaruka rwagumye rutera amabuye inzego z'umutekano za Israel nazo zirivunisha amasasu akozwe mu bintu bihobahoba byitwa kawucu, barabatera na za grenade zimwe n'amatwi kugira ngo babashwiragize. Impunzi z'ababa amazana 9 zamuka mu bihugu byo mu bumanuko bw'ubugaragwa bwa Sahara zarashitse ku munsi wa kabiri ku kivuko c'izinga Sicile riri mu Butaliyano. Hari haheze iminsi ubwato bw'ibihugu bya Buraya bukorera mu ibahari Mediterane bubatabaye mu gihe bari babutabaje bakiva mu bivuko by'igihugu ca Libya. Benshi rero muri abo bava mu gihugu ca Eritrea. Amashirahamwe afasha nka Save the Children na Croix Rouge n'andi mashirahamwe yarahishije kugira ngo basuzume imbere y'uko burizwa imidugi bakura kuri ibyo bivuko. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi HCR ritegekanya ko igitigiri cy'impunzi zishika ibihumbi 700 arizo zishobora kuzohungira mu bihugu bya Buraya uyu mwaka zivuye muri Afrika no bihugu by'Abarabu ziciye mu ibahari Mediterane. Dimitris Avramopoulos ajejwe abimukira mu ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya yavuze ku munsi wa kabiri ko ibyo bihugu bigiye gutangura kugabangana izo mpunzi bazikora mu Bugirigi no mu Butaliyano bazijana mu bindi bihugu bya Buraya. Umurwi wa mbere w'abanya Eritrea uzojanwa muri Suwede ku munsi wa gatanu. John Ashe n'umugabo aturuka mu mazinga ya Antigua na Barbuda ntasanzwe kuko yahoze arongoye inama ya bose yishyiramwe mpuzamakungu ni mu mwaka w'2013. Uwo mugabo rero aherutse gutabwa muri yombi n'ubutungane. ico bamwagiza ni igiturire c'umuliyoni n'ibihumbi 3 by'amafutorari y'abanyamerika yariye agihawe n'umunya n'umugwiza tunga umushinwa Nje Lapseng kugira ngo mufashe kuronga isoko ryo kubaka amazu mu gihugu ca Macao. Yafatanywe n'abandi batanu harimo Francis Lorenzo ni cegera cusiri kuri Republique Dominicaine mwishira hamwe mpozo makungu ONU. Ico giturire bagicisha mwishira hamwe ataho ryegamiye rikorere New York abakozi babiri bijyoshira hamwe nabo nyene baramaze gufatwa. Muri Yemen umugwi w'iterabwoba Islamic States waremanze urukurikirane rw'ibitero ku biro bikoreramo ingabo za leta ya Yemen hamwe no kubirindiro by'urunani rw'ibihugu biriko birafasha Yemen mu biri mu muji wa Aden. Mu itangazo umurwi washikirije wavuze ko bakoze ibyo bitero byose batako kandi babeshuza inkuru yuko urunani rufasha leta ya Yemen rongwe na Arabia Saudite kwavuze yuko ibyo bitara tacu byakoze.
Siku makuru heje kudushikiriza. Umushikiriza manza w'umujyi wa Ufaransa yatangaje ko atabimenyetso byerekana ko Patiri Wenceslas munyeshaka yakoze ibyaha bya genocide yagirizwa. Mugenzi wacu Jeanne Mukankusi niwe yakurikiranye iyi nkuru.
Nyuma y'imyaka 20 abagenzacyaha b'Ufaransa batangaje icyemezo cyabo ku birego bya Padiri Munyeshaka ko nta bimenyetso bihagije byatuma bakomeza kumukurikirana mu rukiko. Padiri Munyeshaka ni umunyarwanda wa mbere warezwe mu Faransa icyaha cya genocide yo mu Rwanda mu 1994. Iperereza nyamara ryari ryabonye uruhare rwe ngo rukwiye kwibazwaho muri paruwasi ye yitiriwe Umuryango Mutagatifu. Alain Gauthier, umuyobozi w'urugaga rw'imiryango yo mu Faransa iharanira inyungu z'abarokotse genocide yo mu Rwanda ruzwi ku izina rya CPCR mu magambo ahinnye, ati iki cyemezo nticyumvikana, aratekereza no kujurira. Nyuma y'iperereza ryamaze imyaka 20 ryujujwe n'ubuhamya no guhangana, hiyongeyeho ingendo z'abacamanza bagiye mu Rwanda, parike y'i Paris yasanze urubanza rutakomeza kubera ko nta bimenyetso bihagije ku byaha Padiri Wenceslas Munyeshaka aregwa. Padiri Munyeshaka ufite imyaka 57 y'amavuko yageze mu Faransa nyuma ya genocide abifashijwemo na Kiliziya Gatolika. Mu gihe cy'ubwicanyi, Padiri Munyeshaka yari igisonga cya Padiri mukuru wa paruwasi Sainte Famille i Kigali. Iyi paruwasi yahungiyemo abasivili babarirwa mu bihumbi. Padiri Munyeshaka yari azwi nk'umuntu watemberanaga imbunda yambaye agakote ko kumurinda amasasu muri icyo gihe cya genocide. Mu mwaka 2007, urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda Arusha TPIR mu magambo ahinnye rwamushinjaga kuba yaragiye mu nama zateguraga ubwicanyi no kuba yarashumurije interahamwe abasivili b'abatutsi. Yanaregwaga kuba uwubwe yarishe urubyiruko rw'abatutsi batatu no kuba yarafashe cyangwa se yarashishikarije gufata ku ngufu.
Sentare nkuru yo mu Rwanda yafashe icyemezo kivuga ko atamishikirano ivuga ko ubushikiranganji bujejwe gutungane buterezwa kwishyura amafaranga Maitre Rudakemwa aburanira Mugesera mu rubanza aburanamwo n'umushikizamanza ivyaha vya genocide. Umucamanza yategetse kwiburanisha rigomba gukomeza nk'uko bisanzwe. Maitre Rudakemwa yari yatangaje ko abaye araretse kunganira Leon Mugesera gushika abonye ayo mafaranga. Yabwijwe y'Amerika ko atakintu yotangaza ataramenya ibiri mu cyemezo cy'iyo sentare. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Eric bagira ubusa.
Urukiko rukuru mu Rwanda rwasuzumaga niba koko hari imishyikirano isaba Minisiteri y'Ubutabera guha amafaranga Leo Mugesera na Maitre Jean-Félix Rudakemwa umwunganire yo kubafasha mu rubanza. Aya mafaranga yo ntandaro yo kuba Maitre Jean-Félix Rudakemwa yaramenyesheje urukiko ko atazongera kunganira Leo Mugesera atarayabona, avuga ko kuva batangira kuburana urubanza mu 2012 bagiye mu mishyikirano na Minisiteri y'Ubutabera ariko ntiyagira ikigeraho. Minisiteri y'Ubutabera yivuga ko nta mishyikirano ifitanye n'uruhande rw'iregura. Abahagarariye leta muri urubanza babwira urukiko ko Mugesera n'umwunganira banditse amabaruwa menshi mu bihe bitandukanye basaba ubufasha, ariko ko leta yabasabye kuzuza amabwiriza areba batishoboye ngo babone ubufasha ntibayubahiriza. abahagarariye ministeri y'ubutabera bakavuga ko amafaranga ya leta agira inzira sohoka mu kigega ko naho bari buhere baha Mugesera na Maître Rudakemwa ubufasha. Mugesera na Maître Rudakemwa bavuga ko leta yabasabye kubahiriza amabwiriza yo mu 2014 kandi bo baratangiye imishyikirano mu 2012, bakavuga ko ibyayo mabwiriza bitabareba kandi ko kuyubahiriza bahereye mu 2014 byaba bivuze ko imyaka ibiri yabanje yababereye impfabusa. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko kuba nta bimenyetso biri mu nyandiko uruhande ruregwa rugaragaza ko rwagiranye imishyikirano na Minisiteri y'Ubutabera, ibyo bigaragaza ko nta shingiro bifite uretse impamvu zo gutinza urubanza. Ibyo byose urukiko rwabisuzumye rwanzura ko Mugesera n'umwunganizi we banze kubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutabera ngo babone ubufasha mu rubanza kandi ko iyo babikora nta gihombo byari bubatere. Kuba rero batarabikoze nk'uko icyemezo cy'urukiko umucamanza yasomeye mu ruhame kibivuga, bakaba nta n'icyo bagaragariza urukiko ko bari kubikoraho. Umucamanza avuga ko ntaho yahera yemeza ko hari imishyikirano yo kwishyuza no kwishyura hagati y'impande zombi. Umucamanza ategeka ko iburanisha rigomba gukomeza na Maître Rudakemwa akitabira iburanisha. Umucamanza avuga ko kubura kwa Maître Rudakemwa mu rubanza nk'uko yari yabitangarije urukiko ko atazarugarukamo ntacyo ministeri irakora azabifata nko kurudindiza ku bushake. Leo Mugesera wari wenyine umwunganizi ataje kumva icyemezo cy'urukiko yahise akijuririra. Mu ijwi ritomoye yabwiye umucamanza ko kibangamiye bitavugwa kandi by'agahebuzo uburenganzira muzahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, kandi ko kibangamiye uburenganzira bwo kwiregura amategeko amurekurira n'uburenganzira bwo kubona ibikoresho bihagije, kikabangamira icyarimwe amasezerano u Rwanda rwemeranijweho na Canada mu 2009 rujya kumuzana. Ku murongo wa telefone na Maître Jean-Félix Rudakemwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko ntacyo yahita atangaza kuri iki cyemezo urukiko rutarakimushyikiriza wagikorera ubusesenguzi. Yavuze ko namara kubona inyandiko mvugo y'iki cyemezo ari bwo azamenya icyo gukora. Kuri uyu wa mbere ariko uyu munyamategeko wunganira Leo Mugesera yari yabwiye umucamanza ko igihe cyose ministeri ubwayo itagira icyo ikora ku mishyikirano yashimangiriye urukiko ko ihari, atazongera kunganira Leo Mugesera kuko nyuma y'imyaka itatu ntacyo abona ngo yararushye bihagije. Ikibazo cy'amafaranga mu nkiko kirazamuka kuri Pasteur Jean Uwinkindi woherejwe n'urukiko rwa Arusha kuburanira mu Rwanda, Bwana Bernard Munyagishare nawe woherejwe na Arusha, na mugenzi wabo Bwana Emmanuel Mbarushimana waturutse mu gihugu cya Denmark. Ikiguzi cy'ubwunganizi mu nkiko kuri izi manza za genocide zituruka hanze kuva mu 2014 kiri kuri miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda nk'igihembo cy'umwunganizi, ariko nabwo uregwa yabanje kugaragaza ko atishoboye. Ayabarwa kuva urubanza rutangiye kugeza rurangiye hatitawe ku mubare w'abanyamategeko bakunganira uregwa, mu gihe ku manza zisanzwe ikiguzi cyazo gihagaze hagati y'300,000 to 400,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Dufatiye ku mpapuro Minisiteri y'Ubutabera yeretse itangazamakuru mu ntangiriro z'uyu mwaka zigaragaza ko Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Jean-Baptiste Niyibizi batangiye kunganira Pasteur Jean Uwinkindi bakorera 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku isaha kuri buri umwe. Ni amasezerano yaje guseswa aba banyamategeko Minisiteri itangira kubabarira kuri miliyoni imwe kuri buri umwe ku kwezi. Ayo no byarangiye adakomeje bitera abanyamategeko kwikura mu rubanza, na magingo ya Pasteur Jean Uwinkindi ntaremera abunganiza urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rumugenera. Iyi nzobere mu by'indimi Leo Mugesera w'imyaka 64 y'amavuko Canada yamwohereje kuburanira mu Rwanda mu mwaka w'2012, araburana n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya genocide n'ibyaha bikomoka ku ijambo yavugiye ku kabaya mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi hari muri 92. Ubushinjacyaha buhagaze ku kuba yararivuze agambiriye gukangurira abahutu kurimbura abatutsi. Uwiregura nawe abwikoma ko buryumva bukarisobanura bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha kandi ko buri muregesha nk'ikimenyetso kitari umwimerere. Ubushinjacyaha bwarangije kumushinja no kumusabira igihano cyo gufungwa burundu igihe ibyaha bumukekaho byaramuka bimuhamye. Mugesera we ntaratanga urutonde ndakuka ku rukiko rw'abazamushinjura, avuga ko ubushobozi buke bwamubereye ikibuza cyo kubageraho. Kuri gahunda y'umucamanza hari hagezweho Mugesera n'umwunganira bagomba gutanga imyanzuro ya nyuma y'urubanza bagira n'icyo bavuga ku gihano ubushinjacyaha bwasabiye Mugesera cy'igifungo cya burundu. Iburanisha ritaha ni ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa 10. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urugo urongoye quartier Nyabagere muri komine ya Ntahangwa mu gisara cha Bujumbura gwaratewe grenade zibiri mu ijoro ryo ku munsi wa mbere hakomereka abantu babiri muri Musaga ya komine Muhanaho, harakomeretse ku mutaga wo ku munsi wa kabiri abantu batanu barimo abapolisi babiri igihe abajejwe umutekano bari kubasaka ibigwanisho bagaca baterwa grenade n'umuntu yari ku ipikipiki. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka.
Gechi saa zitanu z'ijoro kuri uyu wa mbere niho urugo rw'urongoye quartier Nyabagere zone Gihosha commune Ntahangwa rwategwa amagrenade abiri n'abantu batazwi avuga ko baba bari bahagaze inyuma y'inzu yiwe. Celestin Nahimana Badera aratubwira ingene zagenze.
Haheze nk'iminota 5 tujyamye chatumva ikintu cya mbere bakuteye kuyibati cyo kintu kica kiramandagara gatoyi chatumva kiraturitse rero cyaciye giturikira mu cyumba cy'abana hama nko mu misegonde nk'itatu chatwumva ikindi kintu bateye icyo nacyo rero bagiteye hejuru y'uburyamo bwanje ku mabati mu cumbi wanje ariko Imana kirakinga kica kiramandagara kica gikorokera ku rundi ruhande rw'inzu kica kimenagura ibiyo byo ku cumbi wanje abakomeretse ni babiri hariho umwana wanje muto yafise imyaka 5 yiga mu mwaka wa mbere hariho nuwundi umubofre wanje yari yaje kungendera avuye ibukavu we yari umushitsi ahubwo rero niwe yakomeretse cyane gose kuko yo grenade yaramutabaguye ku buryo budasanzwe
warongoye quartier Nyabagere avuga ko ico gitero caragikozwe ku rugo rwiwe gifise intumbero ya politike Celestin Nahimana Badera avuga ko ico gitero acyeka ko bahiganwa mu matora y'abarongo ya quartier aheruka
ibaza ko nimvo za politike zirimo je mvuze yuko ari imvo za politike bisigura yuko igiheje natogwa bahejeje kuduharurira amajwi cyenarabonye neza yuko hariho abo twahiganye batashoboye kunezerwa n'ukungene natowe ndetse baranavuze n'amajambo menshi yuko nawo ntowe ntazo batwarana ikigira kabiri je nsanje ndumuyoboke wa FNL FNL iyoboka gwa sagato leta n'umuvyeyi wa bose ntigira abikingirana bidakingira savye yuko nokingirwa je n'umujyango wanje katunganiza bene gihugu ko bantoye banyizeye kuko bashize imene babona yuko ndabishoboye
Celestin Nahimana Badera asaba amatoza yihuta kugira bakoze ubwo bubisha bamenyekane bongere bahanwe hisunzwe amategeko abatwago ba Celestin Nahimana Badera bamenyesha ko baguye mu gahundwe bumvise ko indongozi yabo yatewe bagasaba ko ibikorwa by'ubwicanyi biriko biraba muri kino gihe byohagarara abarundi bakibera mu mahoro
cyaseje ko umuntu wese yokwezwa umutekano ahari hose icarimwe nica koje ishore
bamaze imbisi bavuga ibiganiro byo byubivuga kwiki
cyemo n'umenga n'iryo washira imbere kugira ngo twigabanye igihugu bandi ko bujyama muzabo uraye ubusa kajyama neza akagohika bukiye akaje ku mirimo ya misi yose
ahandi umutekano wahungabanye kuva mu gitondo cyo kuri no wa kabiri ni muri zone ya Musaga muri commune Muha icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko umuntu yari ku ipikipiki yateye grenade abapolisi bari gusaka ibirwanisho ku ibarabara rya gatatu haca hakomereka abapolisi babiri n'abasivile batatu icyo gihe hanumvikanye amasasu menshi yatumye abadandariza mu isoko yo ku Musaga bahagarika imirimo basubira kugurura nk'igihe cy'isaha 5 zo ku Mutaga OPC Pierre Nkurikiye yatumenyesheje ko muri ivyo bikorwa byo gusaka irwanisho muri zone Musaga hafashwe inkozi zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov no kumuhingamo wo kuri no wa mbere kumutakura humvikanye amagrenade abiri yaturitse n'amasasu menshi kugira tumenye ibyahononekariye twarondeye icegera cy'umuvugizi w'igipolisi bwa telefone kiwe ariko ntiyashimye kugira icyo bitubwiye ko ibujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
mu Burundi abana bashika kuri 59 bafungiwe mu mabohero atandukanye abo bana bafatiwe mu myerekano y'ukwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza no mu mugwi warategeye ubwo mu kwezi kw'indwi abarenga 40 muri bo bafungiwe mu ibohero rikuru rya Rumonge mu manuko bw'u Burundi kandi bapfungiwe mu kibanza kimwe n'abantu bakuze umukuru w'igihugu aherutse kubagira ikigongwe bose kugira basubire mashure ariko gushika ubu nta numwe ararekurwa urunani rwa mashirahamwe ahanira gateka k'abana rusaba ko abo bana borekurwa kugira ngo ntibatakaze umwanya w'ivyigwa kuko haheze indwi zirenga zibiri umwaka w'ishure utanguye Eloge Willy Kaneza niwe yaduteguriye inkuru
kuva hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza ku itariki ya 26 kwezi kwa kane uyu mwaka abana bagera ku 125 barafashwe batabwa mu mabohero atandukanye n'ubusho ariko barekurwa abagera kuri 10 barishwe 9 nabo barakomereka abari mu mabohero ubu bagera ku 59 46 muri bo bari mu ibarohero rikuru rya Rumonge mu manuka bw'u Burundi bakaba bafatiwe mu ntara ya Cibitoke mu kwezi kw'indwi bari mu mugwi w'abantu bari bateye ku magenekerezo ya 10 na 11 yuko kwezi mu makomine ya Kabarore mu ntara ya Kayanza na Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke abana batandukanye n'imiryango yabo nabo bose hamwe na 696 amajana 3 na 226 bari mu gihugu cy'u Rwanda nayo amajana 372 bakaba bari mu gihugu cha Tanzania. Amashyirahamwe hanyu agateka k'abana avuga ko ibitigiri by'abana batandukanye n'abavyayi babo bishobora kwiyongera ko byinshi cyane kuko harabagiye mu bindi bihugu no mu ntara hagati bataramenyekana. Kwigenekerezo rya 28 kwezi kw'icyenda President Nkurunziza yagiriye ikigongwe abana bose bafunzwe.
Twisunze ko hariho n'abavyeyi bashikirije mu manama y'abajejwe ntwaro n'umutekano ko abana babo batawe urudubi n'abasesa kuyoze. Twisunze kandi ko hariho bamwe mugwaruka gwafashwe bagaragaje ko basavye ikigongwe leta isavye ubutungane guca barekura ugwaruka gwakwegewe muri ako kajagari k'imigumuko. Abana batawe mu rudubi bakabaha ibigwanisho n'ibyabira mutwe ngo baje mu bwicanyi leta ifatanije n'amashyirahamwe mpuzamakungu igiye kubashikiriza imiryango. Bazobanza kwigishwa gukunda igihugu ikiringo cy'ukwezi kumwe. Abana bahora mu mashure bazuyasubiramwo, abandi nabo bigishwe imyuga itandukanye.
Gushika ubu ingingo y'umukuru w'igihugu ntirashirwa mu ngiro, ivyo bigatangaza urunani rw'amashyirahamwe ahanira agateka k'abana FENADEB. Jacques Nshimirimana n'umunyamabanga mukuru w'urwo runani.
Ubundi ivyo vyatezwe kuca bitangura mu maguru masha. Ubu murabonaho umwaka w'ishuri uri kuragera, haraheze ukwezi n'indwi nka zibiri abanyeshuri batanguye amashuri. Niyo twashira kuko kwezi bigishwe ivyo gukunda igihugu, hanyuma bakabiheza bakaca baja gusubira ku ishuri. Tuzosanga ca kigongo umukuru w'igihugu yagirira abana bashitse mu ishuri bibagoye gusubira guhamvya abandi, kandi vy'ukuri bari bagiriwe ibakwe ryo kugirirwa ikigongo n'umukuru w'igihugu.
Muruna ni FENADEB hari n'iyindi mvo ibatuma gusaba kwabo bana bosubizwa mu buzima busanzwe mu maguru masha.
Ko bagiriwe ikigongwe vy'ukuri nikibe ikigongwe gishitse, niba vyihutishe babashire mu mashure kandi abo bana biborohere kubana neza n'abandi batabatunga urutoki ngo we waje kwiga mu gice cya kabiri kubera wari umugwanyi wari umurobere. Ivyo bica bituma abo bana bagumana agatima tare na za nyigisho bagirirwa ugasanga ntaco zibungukiye. Ibi byari bikwiye kwihuta bikaja mu ngiro, ingingo y'umukuru w'igihugu ikaja mu ngiro n'ingoga abana bakarekugwa kandi izo nyigisho bakazikora bari mu mashure abandi basubijwe mu mihana yabo.
Umushikiranganje w'ubutungane Laurentine Mekanyana aramaze kwishikira ku ihoro rikuru rya Rumonge kugira ngo yirabire ko abo bana bafungiweho bamerewe. Twarondeye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kugira ngo atubwire ingingo zigiye gufatwa, ariko turamukena. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wicha yifatiye komandini gasubiye kwa duka mu gihugu cha Republika ya Central Africa burateye amakenga muri ico gihugu kiri mu ntwaro yifata kibanza, kandi burateye amakenga ku bijanye n'agateka kazina muntu. Abatari bake barafise ubwoba kubwo bwicanyi umaze uhitana ubuzima bw'abantu 41 kuva ku igenekezo rya 25 ry'ukwezi kw'icyenda bushobora kuvamwo ingwano ikomeye hagati y'abanyagihugu mu gihe butuhagarikwa mu maguru masha. Amakungu yarahagurukiye rimwe mu kwiyamiriza ibitero bikorwa ku basivile hamwe no ku bakozi bakorera amashyirahamwe atabara imbabare. Twarateye akamu kandi gasaba ko abantu bose bakora ubwo bwicanyi barengukishwa imbere y'ubutungane, kandi twarateye akamu gasaba imirwi y'abagwanyi gushira ibigwanisho hasi. Muri iki gihe kandi abanyagihugu mu gihugu cya Republika Central Africa barenga umuliyoni n'igice baratangaje ko batagishaka guca mu nzira y'ubwicanyi igihe yiyandikisha kuja amatora atekanijwe mu mpera z'uko kwezi. Birahambaye cyane ko amatora aba kugira ngo ahe akaryo ritatowe n'abanyagihugu ko kurongora abanyagihugu mu gihugu cya Republika Central Africa kugira ngo baje baronka amahoro arama. Leta z'umunzi Amerika zirasubiye gutangaza ko zishigikiye inzego zifata kibanza, kandi zirakeje abategetsi barongoye leta ifata kibanza bashoboye gutunganya integuro ibwirizwa shingiro. Gerard Hodel ari mu ntumwa za Leta z'umunzi Amerika z'ibiro HCR vyitaho impunzi agira ati igihugu cya Republika ya Central Africa kizoronka karyo ntangere mu mezi ari imbere ko gufata inzira y'amahoro ukurekuranira hamwe n'ubutungane. Ati iyo nzira izotuma mu by'ukuri ubwicanyi guhagarara, kandi gufata iyo nzira bizoba bihambaye kuri kazoza k'icyo gihugu. Leta z'umwe za Amerika naho zanezerejwe n'ingingo yo gushikiriza ishyirahamwe UNICEF abana amajana amajana bari bagizwe abasirikare ziracateye umutima uhagaze n'abandi bana bihumbi n'ibihumbi bakiri mu mirwi itwaje ibigwanisho. Leta z'umwe za Amerika zirasavye zishimitse ko abatetsi muri leta y'ifata kibanza hamwe n'amakungu bafasha mu gikorwa cihutirwa cyo kugarukana mu ruhongore abo bana. Leta z'umwe za Amerika ziriyamirije kandi ibitero imirwi y'abagwanyi ikora ku modoka zikurikirana z'amashyirahamwe ajejwe gutabara imbabare hamwe no kubajejwe gucungera umutekano. Leta z'umwe za Amerika zirashigikiye igikorwa c'inteko zishyirahamwe mpuzamakungu zijejwe gucungera umutekano hamwe n'inteko z'Abafaransa zikorana n'abategetsi b'igihugu ca Repubulika Santrafrika mu gikorwa co kugarukana amahoro n'umutekano. Leta z'umwe za Amerika zirashima kandi inyingo yafashwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yatangaje ko atazokwihanganira inteko za ONU zifata abayinarugo barimwo abana bo mu gihugu cya Repubulika ya Santrafrika ku nguvu. Ibyo yari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza ingabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake ya makuru twashikirije. Alphonse,
urakoze Frederic. Mu makuru twashikirije twabwiye ko muri Burkina Faso ku munsi wa kabiri Sentare yagirije General Gilbert Diengere icara cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Uwundi yagirije ico caha ni uwahoze ari ministre wa Burkina Faso ajejwe imigenderanire Djibril Bassolé. Kazoza kimigenderanire hagati ya Turikiya no Burusiya kariko karabonekamwo amakenga, aho ni mu gihe indege z'Abarusiya zimaze kuvogera ikirere cha Turikiya inshuro zibiri zose kuribiwe Turikiya ihana na Siriya. Recep Tayyip Erdogan, uwo ni perezida wa Turikiya, ku munsi wa kabiri yavugiye mu Bubiligi ko ariho ingingo ziriko zirafatwa kugira kandi Turikiya izo ngingo itifuza kuzifata. Ambasaderi w'u Rusiya aramaze kurengutswa kabiri mu biro by'umushikiranganji wa Turikiya bujejwe imigenderanire kugira ngo asigure ibyizo ndege. Perezida wa Palestine Mahmoud Abbas yasabye ko imishamirano hagati ya Israel n'abanyapalestina yohagarara. Ibyo yabivuze kugira ngo asukemwo mabisi mu mishamirano yibonekeje muri iyi minsi hagati y'iyo migwi iri isa n'iriko irarenza urugero ishorome mbere no kwadukamwo imigumuko. Impunzi z'abamajana 9 zamuka mu bihugu byo mu bumanuko bw'ubugaragwa bwa Sahara barashitse ku munsi wa kabiri ku kivuko Cizinga Sicile riri hafi y'Ubutaliyano. Hari haheze iminsi rero ubwo bwato bw'ibihugu bya Buraya bukorera mu ibahari Mediterane bubatabaye mu gihe bari babutabaje bakiva ku bivuko by'igihugu cya Libya. Benshi rero muri abo bava mu gihugu cha Eritrea. Amashirahamwe afasha nka Save the Children na Croix Rouge n'ayandi mashirahamwe yarabagarukiye kugira ngo abasuzume imbere y'uko burizwa imiduga ibajana ku bindi bivuko. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi HCR ritikanya ko igitegeri cy'impunzi gishika 7,000,000 arizo zishobora kuzohungira mu bihugu vya Burayi uyu mwaka zivuye muri Afrika n'ibihugu vya Barabu baciye mu ibahari Mediterane. Dismiss Avramopoulos ajejwe abimukira mu ishyirahamwe ry'ibihugu vya Buraya yavuze ku munsi wa kabiri ko ibyo bihugu bigiye gutangura kugabangana izo mpunzi bazikora mu Bugiriki no mu Taliyano bazijana mu bindi bihugu vya Buraya. Umugwi mbere wa mbere uzo ku munsi wa gatanu niho uzovanwa muri ibyo bihugu mu Bugiriki no mu Taliyano zijanwa muri Suède.
Mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigarukiye ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkundikije, amakuru nayo mwayashikirijwe na Alphonse Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, mugira amahoro n'umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.